Ingino, ingino kwira joy nzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ekana yo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabaye ikaze bakunze ibiganiro vya radio Inzamba agateka kawe ni kigano cinkino mushikizwa na Jedezira Tunyimana kuri mikro muhinga bw'ivyuma hari no sa kubw'Imana mutuno musi wo mutuganira kuki tugomba turabira hamwe ijanye no mupira maguru mu gihugu cacu c'u Burundi basketball urukino rwa football mu bakobwa nabigeme mu bakobwa n'abakenyezi muri antunga tukarabira hamwe kandi nibijanye na handball ivyo nivyo mu gihugu cacu c'u Burundi hanyuma turabwina ingene inkino zagenze muri Ligue des Champions buraya muri Europa League ama tuveyo tubabwira amahiganwa ingene bitekanijwe mu mpera zino ndwi twongeye dukutiye muri tezo za Amerika tubabwire basketball ngivyo rero mukanya ivyo duhava tumarana iminota 20 tuganira
ubantu bose umuga ukuri arangwa n'urucumu umuga ukuri arangwa n'umutima
Duherere mu mpira w'amaguru, umupira maguru twamenyesha ko uno munsi umugwi wa Atletico Olympique uza gutana mu mitwe na Vitara mbere ukino gwamaze gutangura, hama Kayanza United izokina n'umugwi wa Olympic Star ku munsi w'ejo saa 9, Aigle Noir ku munsi w'ejo kandi kuri yo saha nyene uzokina na Burundi Sport Dynamique, Les Elephants bakire Royal y'Umuramvya, Muzingi kina na Interstar, Rukinzo kina na Musongati, Flambo di Santri zo kina na Bujumbura City, na Yobu Mamuru ya kire Mesaje Ngozi. Munijo higa nwarero, Flambo di Santri, la chari ya mbele, mkiwanda cha mbele, mfisa mnota mnota tunu munani, nganyana Mesaje Ngozi mnota tunu munani, Musongati, mfisa mnota tunu indi wini ya gata tu, Rukinzo, ya kani mnota tunu nata andatu, ya gata nikaba, Aigle Noir mata mnota tunu nata anu. Nuko vifashe mpira wa maguru, mugisata chaba kapo. Mugisata naho cabigeme ku munsi wejo ku kibuga cha Centre Technique Nationale Stade 5 intwari kazabazokira n'ubuntu women hanyuma ku kibuga cyo kumpanda saa 5 nyene Arena Stars zokina n'umugwi wa Lyon FC mukamenya ikorero rino higanwa risa n'iryarangiye kuko umugwi wa PVP Buyenzi biramaze kugaragara yuko igikombe ari cyawo naho tokino kino rwanyoma igikombe bamaze kwitahukana mukumva ko vyoroshye cyane gose uno mwaka ku mugwa PVP Buyenzi kuko watsinze Fofira yari maze imyaka 5 itwara icyo gikombe babatsinda kabiri kose n'ukino rutangura n'ukino wo gusubiriza niko rero gusumbya umugwi bimwe bigaragara murumva ko uno mwaka rero igikombe gitahoshe muri Buyenzi mu mugwi wa PVP Baby, don't leave me alone. You do me nice, you got me in the moon. I like your body when you tuje muri basketball naho nyene ku munsi weje tariki 20 mutanga United izokira n'umugwi wa Aigle Noir hanyuma Gymkhana yakira rukino ahizohuza izohura na Dynamo saa 9 rukino rwa mutanga na Aigle Noir zoba saa 7 hanyuma saa 9 kine Gymkhana na Dynamo ku munsi w'Imana itariki 21 Lesipo saa 3 bazotana mu mitwe n'umugwi wa Caen n'umugwi wa Lesipo rero muzi ko rutse kwirahira urunani Caen nayo urwo rukino zoba rukomeye cyane kuko n'urukino rushobora no gutanga ikibanza cya mbere muri iyo migwi ibiri bora mukatsinze akaba ariko arazaba asa n'uwegera ikibanza cya mbere murumva ko urukino rukomeye cyane hagati y'iyo migwi umugwi wa Caen cyane cyane niho ukeneye insinzi imwe vyihuta kuko uramutse utsinze uzoba uriko urasa n'ubusatira bimwe bikomeye cyane usumbye umugwi imbere wa urunani hanyuma saa 5 muzinga kazotana mu mitwe n'umugwi wa New Star muri ha
handball muri handball inkino zizobera ku kibuga cha Sesinga kuno wa gatandatu ari inkino zibiri uruzotangura saa 8:30 ukazohuza umugwi wa Galaxy utana mu mitwe no mugwi wa Sisters hani mu bigeme hanyuma ambassadeur bakine na Intwari aza wa isaha 10 gushika isaha 11 mu rukino batekanya kuri zo urangira isaha 10:30 ku munsi w'Imana hari inkino zine aho mu bigeme umugwi wa Galaxy uzokina na SOS ama Gordon ikine na Brothers Men na Brothers murantunga Brothers Men wari umugwi wa kera muri football warazimanganye ubu Gordon ikazotana na Brothers aza bari saa 5 ukino gw'abagabo hanyuma Eagles izokina na Rukinzo mu gihe Friends na izotana mu mitwe n'umugwi wa Muzinga abazokina kuri Sesinga urukino gwa Eagles na Rukinzo ni saa 4 hanyuma ugwa Friends na Muzinga nago rukazoba isaha 6 murumva rero haba muri basketball haba muri volley haba muri handball haba muri football y'abagore cyangwa y'abagabo inkino muzoba mwidagira ni nyinshi cyane kubuga bitandukanye byo mu gihugu cyacu cy'u Burundi dukubitiye hakurya mu gihugu cy'u Rwanda gatoyi twabwira yuko hari urukino rogiye kuzoba ku munsi wa gatandatu rukazohoza umugwi wa AS Kigali uzoba wakira Sfaxien no mugwi muri Tunisia ubwo rukino rero no gusubiriza mu nkino za barrage zo kurondera imigwi izoja mu matsinda tukamenyesha rero yuko AS Kigali ifisa mahigwe make cyane ari mu sibice 50% turavinye no kino rw'ambere rwagenze aho ari muri Tunisia batsinzwe bitindo 4-1 kandi bagatakaza no mukinyi wabo Akizimana Muhajire asanzwe no mukinyi mwiza cyane kandi abafasha kinini ubwo rukino rwo gusubiza rero ruzobera kuri Stade do Kigali hari Nyamirambo n'urukino rutazorohana na gatoye ku mugwa wa AS Kigali kuko uwo mugwi wa AS Sfaxien wabitse bitindo byinshi kugira umugwi wa AS Kigali ushobore kurengana no gutsinda ibitindo 3 ku busa umupira maguru rero nta kidashoboka ariko gutsinda umuntu yagutsinze 4-1 ukamutsinda 3 ku busa bishika gake reka turindire zorabe ugo rukino n'urukino ruzoba rukomeye cyane na cyane cyane ku bwa AS Kigali kuko kujya mu matsinda burya bifisa akamaro kanini ya na cyane cyane kubijyanye n'agafaranga kuko iyo umuntu agiye mu matsinda baramuha amafaranga yo kwitegura kandi amafaranga afadika imigwi rero ikaba ishobora kuhungukira nico gituma AS Kigali itavyitwaramo nabi cyane muhari ya muri Tunisia yo yari kubifise amahigwe menshi ariko no munsi amahigwe ari kurushi Reka dukubitire muri Ligue des Champions y'Iburayi muri Ligue des Champions y'Iburayi tubabwira inkino zabaye aho umugwi wa Liverpool umerewe nabi mu higanwa watsinze umugwi wa Las Bigo mu Budagi itsindo 2 ku busa Jurgen Klopp akaba avuga ati kibuga cyo mu Budagi ibibuga byo mu Budagi ndabizi cyo gituma yagiye kwakura insinzi ibitsindo 2 ku busa ubundi mugwi wakoze ibintu bikomeye kandi bikora inkano mugwi wa Paris Saint-Germain wagiye kwirahira umugwi wa FC Barcelone usanze muhira utsinda ibitsindo 4 byose kuri kimwe ibitsindo harimo ibitsindo 3 vya Kylian Mbappe umusore arondegwa cyane gose n'umugwi wa Real Madrid abantu bakavuga mbere ati uwo munsi Real Madrid de namba y'igifizi kizigizigi yarabibonye ati kabishaka kuzozira tsinda Barcelone niyifashishe Mbappe hakiri kare kuko muri urwo rukino umugwi wa FC Barcelone wasa n'utari kurakina ntiwaboneka ugasanga mbere biroheye cyane gusa abakinnyi ba Paris Saint-Germain afite umenyereza mushasha asanzwe amenyereye iryo higanwa ryo muri Espagne urumva rero yuko Paris Saint-Germain kugura kumwe kuri mu gice cya kane gishiri cya nyuma izindi nkino zabaye Dortmund yakoze ibintu bikomeye cyane mu kujya gutsindira Sevilla iwabo bitsindo 3 kuri 2 murumva rero yuko umugwi wa Dortmund ufise nawe nyene intambwe mu gice cya kane gishiri cya nyuma wundi mugwi wavyifashemo neza ariko utosya bwose n'umugwi wa Porto ku kibuga cyawo watsinze Juventus de Turin ibitsindo 2 kuri 1 uwo mugwi rero iyo ntsinzi ni ntsinzi ibayabaye cyane kuko igihe Juventus yobatsinda kimwe cyonyine hari yanya i Porto uwo mugwi uzobusezeye murumva yuko atakirakogwa izindi nkino tuzobabwira ku wa mbere kuko zizoba ku munsi wa kabiri no kwa gatatu tariki 23 no muri liga Ligue Europa naho nyene barakinye bakinye ku munsi weje kuno wa kane haba inkino nyinshi cyane Dynamo de Kiev yanganije na FC Bruges mu bibiri gikime ku kindi Real Sociedad yari muri Espagne yanganije yatsindiwe muhira bikomeye cyane mu gwa Manchester United yatsindwe bine ku busa Manchester United kwerekanye uko ari umugwi mwiza cyane muri kino gihe kambe no mwihiganwa naho yari maze iminsi cumbagiza uwo mugwi biraboneka yuko wifashe neza ni nawe uri mu cyondo cy'akabiri hariya mu gihugu cy'Ubwongereza umugwi wa Wolfsburg nawo mu gihugu cy'Ubudagi watsinzwe na Tottenham yo mu Bwongereza bitsinda bine kuri kimwe mwumva ko imigwi yo mu Bwongereza yifashe neza cyane ubundi mugwi watsinze ni Olympiakos watsinze PSV Eindhoven ibitsindo bine kuri bibiri Slavia Prague inganya na Leicester ubusa ku bundi Leicester mu yo mu Bwongereza niyo twova ko yitwaye nabi Young Boys yari mu Busuwisi yatsinze Leverkusen mu Budage bine kuri bitatu Etoile Rouge de Belgrade inganya na Milan bibiri kuri bibiri Braga yanganije na AS Roma murantunga AS Roma yatsindiye Braga muhira ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Dynamo de Kiev watsinze Krasnodar ibitsindo bitatu kuri bibiri Lille itsindirwa muhira na Ajax d'Amsterdam ibitsindo bibiri kuri kimwe ugo rukino rero twabwira yuko umugwi wa Ajax wasumbiye cyane Lille kuko mu gice cya mbere naho banganye ubusa ku bundi umugwi wa Ajax warufite possession ukuvuga kugumana umupira ibice 70% kandi Lille rero ikwa irakinira muhire ibintu byatangaza cyane gose abakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane bo mu Gwalid ufise ikibanza cya mbere mu gihugu cy'u Faransa murumva yuko naho Paris Saint-Germain yabikoze igatsindira Barcelone muhira byerekana yuko mihigano y'u Faransa kiriho akantu kagihaze Benfica Lisbon yanganije na Arsenal kimwe ku kindi Molde inganya na Hoffenheim bitatu kuri bitatu Tel Aviv itsindirwa muhira na Shakhtar bibiri ku busa Antwerp yo mu Bubiligi yatsinzwe na Rangers yari anya muri Ecosse bine kuri bitatu hanyuma Grenade yo muri Espagne itsinda Napoli yo mu Butaliyani bibiri ku busa mu gihe umugwi wa Villarreal watsindiye Salzburg yo muri Autriche muhira ibitsindo bibiri ku busa urumva ko izo nkino ni nyinshi ibihugu dusangamo cyane harimo ibihugu byo mu imigwi cyane imigwi yo mu Bwongereza iruzuye hakaba kandi n'imigwi yo mu gihugu cya Espagne no mu Budagi ibyo bihugu bitatu mbere afisemo imigwi itari mike muri iryo higano
Mukenda na mutagenda nyabya kugora kakitore Kukubuga nukubuna mumakuwa yo gago kubie
J'ai des infos
Jama même ceux qui veulent faire gago Sija pa bado Kibirenge yekwa toujours au contrôle Uguhisha kwa kwanga Uguhisha kubizi Naho nigira zinza
Kuraho tutangura amahiganwa mu bihugu bitandukanye by'Iburayi uno munsi nkino niho tuzagutangura tugahera mu gihugu cha Espagne ho kuri uno munsi saa zine z'ijoro umugwi wa Betis Sevilla kwakira Getafe hanyuma ku munsi w'ejo saa cyenda Elche izokina na Eibar azaba ari saa cyenda Atletico de Madrid saa kumi n'iminota cumi n'itanu izokina na Levante Valencia yakire Celta Vigo Villarreal yakire Real de Valladolid yakire Real de Madrid Barcelona ikina na Cadix ku munsi w'Imana saa cyenda Real Sociedad izokina n'umugwi wa Deportivo Alaves hanyuma ku munsi w'Imana isaha 1:30 Huesca izokina na Granada Atletico Bilbao ikine na Villarreal saa yine ijoro nayo ku wa mbere isaha 4 z'ijoro umugwi wa Osasuna izokwakira FC Sevilla
Oh yeah, mama, on we know the daily nange. Tu vive ngoma, urabaruta vose.
reka tukubitire mu Bwongereza. Mu Bwongereza naho hari inkino uno munsi, hari ukino rumwe umugwi wa Southampton za kwakira Leeds United, Sainejoro Southampton ku munsi wa 18:30 zokana na Chelsea, Burnley ku munsi wa 10:30 na West Brom Albion, Liverpool yakil Everton kwa ku munsi wa 10:30 urukino rwiza cyane, ni migwi myiza kandi kino mpira mwiza cyane. Umugwi wa Fulham zo kina na Sheffield United, Sainejoro West Brom Albion, West Ham United izo kina n'umugwi wa Tottenham ku munsi wa 8:00, Aston Villa ya kile Leicester ku munsi wa 10:15, Arsenal na ikine na Man City isaha 12:30 ku munsi wa 8:00. Ngo rukinoza urukomeye cyane gose, aho mwigisha azobakina na n'umwarimu n'umunyeshuri wiwe, ndiko ndavuga Pep Guardiola na Arteta, no kuvuga yuko abazobara umwarimu akina n'umunyeshuri. Nawe ubizi rero ngene bizogenda, ariko umugwi wa Man City muri kino gihe n'umugwi atari gutamunda sa n'umugwi ufite isura y'ugutwara higanwa, uravye ukuntu uri kurigenda muri no minsi. Manchester United nayo ku munsi w'Imana saa 3 z'ijoro zokina na Newcastle United, ama Brighton nayo ikine n'umugwi wa Crystal Palace kuwa mbere isaha 4 z'ijoro. Ubu naho twagiye hariya mu gihugu cyo Budage aho saa 3:30 mugwe wa Amin Bielefeld za kwakira Wolfsburg, hanyuma ku munsi wejo saa 10:00 Eintracht Frankfurt zokina na Bayern Dominic, Cologne ya kire Stuttgart saa 10:00 nyene. Kuri iyo saa kandi hari izindi nkino, aho umugwi wa Mönchengladbach zo kwakira Mainz, Freiburg kina na Union Berlin, hanyuma saa 10:30 Schalke 04 zokina na Dortmund, Osburg ya kira mugwi wa Leverkusen kwa mungu saa 8:30, Hertha Berlin nayo ikine saa 10:30 kina na mugwi wa Leipzig, mugihe Hoffenheim izakira Werder Bremen ku munsi w'Imana isaha 1 y'ijoro.
If you die close tonight.
Mu gihugu cy'Ubutaliyano umugwi wa Fiorentina saa 10:30 uno munsi uza kwakira Spezia, Cagliari ku munsi Cagliari uno munsi nyene saa 3:45 kine na Torino, Lazio Roma ejo saa 10 izokina na Sampdoria, Genoa na Elas Verona zihure saa 1 y'ijoro, Sassuolo ya kire Bologna saa 3:45, Parme ikine ku munsi w'Imana na Udinese saa 7:30, mu gihe hari urukino rukomeye cyane uzobera kuri San Siro, ni kibuga gikomeye cyane cyari hanya mu gisagara cya Milan, aho Milase izo bikina itana mu mitwe na Inter de Milan. Ubwo rukino nuko atabarurezi bakija ku kibuga misi yose bahuye acu wambaye ni derby te ubwoba, imigwi ibiri sangiye ikibuga citwa San Siro, nihoro iyo migwi yose uko ari ibiri izotana mu mitwe. Hazo bari kumusimana isaha 10 kugira abantu barabwo rukino hakiri kare, abanezerwa banezerwe mugabo bari muhiri wabo. Ariko n'urukino rwa Samoya y'ijoro nako nyereza warubwiza cyane uzohuza imigwi ibiri, ariyo Atalanta yakina umugwi wa Napoli ku munsi w'Imana saa 10:45, Benevento zokakira AS Roma, hanyuma ku w'Imana ku wa mbere saa 10:45 Juventus itane mu mitwe n'umugwi wa Crotone. Mundugina ya milongi vili nagatanga tuwera mjihugu uchubu Faransa, unu musaine ijoro Brest za kwa kila Lyon, Lyoreo hagavira kukomu libuka yuko iruka gutaka zulukino baki ya na Montpellier itindigwa iwabo ya gende umugu wa Brest na wanya tacho wifashe saine ijoro lero ni umugu wa Lyon uza kwerekana koko ulimu ihishaka kutukua lijikombe koko ikana mkitsi nduguza wiko lirekana kujikombe hiko kila ichi ika Saint Etienne saa 8:00 kumusi wejizo kina na Reims, Nantes saa 12:00 yakira umugu wa Marseille, Montpellier kine na Rennes kumusi w'Imana saa 8:00, ama Nice saa 10:00 kine na Metz, Reims kine na Dijon, umugwi wa Strasbourg akire Angers, Nîmes kine na Bordeaux, Lorient yakire Lille, ama ku munsi w'Imana isaha zine z'ijoro mu Faransa rukino rukomeye cyane kwa kunza umupira w'amaguru, aho umugwi wa Paris Saint-Germain uzawakira Monaco Mbappe kazwaruka ryo kugukina mugu yakuriyemo akina no mugu wa Mureza ari wa Monaco kenshi rero byaba byamuhiriye reka turindire ku munsi w'Imana niko rukino mbona mu Faransa no rarikira abakunzi b'iryo higano Unaho dusozerere muri leta z'umwe za Amerika tubabwira ingene vyifashe ngene nkino zimaze kurangira zagenze umugwi wa Milwaukee watsindiwe muhira n'umugwi wa Toronto Raptors amanota 110-96 Los Angeles Lakers nayo nyene muhira wa yaratsinzwe tsindwa na Brooklyn Nets amanota 99-98 uwundi mugwi watsindiwe muhira ni Sacramento Kings utsindwa na Miami Heat amanota 118-110 urumva ko muri izo nkino zitatu zimaze kuba atamugwe numwe uratsindira muhira tubandanye tubabwira ikirangamisi nuko saa 7 y'ijoro Orlando Magic yakina umugwi wa Golden State Warriors hanyuma kuri iyo saa kandi Philadelphia ikina na Chicago Bulls Charlotte Hornets yakira Denver Nuggets Boston Celtics saa 7:30 ikina n'umugwi wa Atlanta saa 8 y'ijoro umugwi wa New Orleans Pelicans wakira Phoenix Suns Milwaukee Bucks za kwakira umugwi wa Oklahoma City saa 8 nyene harundi rukino rukuhuza Minnesota yakira umugwi wa Toronto Memphis iza gukina n'umugwi wa Detroit Pistons Houston Rockets tatena miota 33 na Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers yakire Utah Jazz saa 10, hanyuma saa 5 ku munsi wejo umugwa New York uzokwakira umugwi wa San Antonio Spurs. Ninga rero tuciye dusozera kino kiganiro bakunzi b'inkino nk'abandi bashimiye ku mwari benshi mudukurikira. Reka nshimire kandi no sakubw'Imana y'impanga bw'ivyuma Desire Tunyimana nkaba ndabifuje kugira weekend nziza mugumane n'ibiganiro vya radio Inzamba agateka ka.
Ingino kuri radio Inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.